Hii ni Radio Sauti ya Amerika. Tati Sauti ya Amerika, ifakiri Washington DC mu Burundi na mu Kenya Rwanda, nshuti mwese muduteze amatwi, mwiriwe neza. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Fidel Niyongabo, ndabaramukize ndabaha ikaze mwese mu biganiro byacu.
Nico gituma n'ubu nyene twosubiramo ya mpanu tugasaba dushimitse abanyepolitike b'igihugu cacu bashira imbere umutima w'ibiganiro.
Uwo ni Cassien Simbare ayoboye urwego rw'abashinga ntahe Fondation Intahe mu Burundi, ahanura abanyepolitike b'Abarundi kuja hamwe mu gutorera umuti ibibazo Burundi burimwo. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoya. Amakuru yo mu karere, akanama k'amahoro n'umutekano muri ONU gasaba leta y'u Burundi gusubira kugira imigenderanire myiza n'amakungu n'abayifasha. Mu itangazo yasohoye ejo ku munsi wa gatatu, umukuru wako kanama yanasabye leta gukomeza inzira y'ibiganiro. Urwego rw'abashinga ntahe Fondation Intahe rusaba abanyepolitike kumvira impanuro z'amakungu. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Muri iryo tangazo umunyamisiri Amir Abdelatif Abulata agari akanama kamaho n'umutekano ka ONU ashikiriza ko araje gushinga no kubona leta y'u Burundi mu mwaka uheze yansirungikwa rya polisi ba ONU 228. Abulata avuga ko nubwo ku butaka bw'u Burundi hatekanye, ibintu ko byifashe byasubije inyuma intambwe igihugu cyari cyashikanyweko n'amasezerano y'amahoro n'umwumvikano ya Arusha. Atanga uturorero tw'ubwicanyi burobanura ibitero by'amagrenade ku basivile, abantu bahohoterwa, ababorerwa igufa n'ababorerwa irengero. Asaba umunyamabanga mukuru wa ONU kumvikana na leta y'u Burundi kugira ngo igisata cya ONU kijyanwe hagati y'akazina muntu gisubire gukora, harungikwa abahinga basuzuma uko hagati y'akazina muntu kifashe, hamwe n'abasirikare b'ubumwe bwa Afurika boza nk'indorerezi. Gafatiye ku ndirimbo y'urwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD ivuga ngo terinda bake babyara imbonera kure, akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kiyamirije imvugo zose zicyoza canke zikumira zikoreshwa n'imigwi itandukanye. Ako kanama kemeza kandi ko gatewe umutima uhagaze n'ibitigiriza impunzi z'abarundi gaharura mu 216 birenga ziko zisaba ubuhungiro mu bihugu bibanyi, 222 bahungiye hagati mu gihugu, hamwe n'imiliyoni 3 z'abarundi bakeneye gufashwa kubera ubukene babayemo. Akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kamenyesha ko gashimishwa n'icegeranyo muhuza mukapa yaya bakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'ubuseruko yase kuba 20 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka, kavuga ko byihutirwa ko bakuru b'ibihugu b'uwo muryango basaba ku biganiro byihutishwa bigasozerwa vuba. Impande zerekewe n'amatati y'u Burundi ako kanama kazisaba kugira utwigoro kugira ngo ibiganiro bisubire kandi bishike ku ngingo itomoye. Iyo ngendo y'ibiganiro ni nayo urwego rw'abashinga ntahe Fondation Intahe ruhanura gushira imbere. Simbare Cassien ni warurongoye.
Kuva n'amagume ataratera igihugu cacu twamye tuvuga tuti bandu mujejwe bya politiki y'igihugu cacu, egerana muje hamwe muyage ibibazo igihugu cacu gifise. Uko mubibona kose ni bisanzwe ko abantu babona ibintu mu buryo butandukanye, mugabo mushira imbere ineza y'igihugu aho mushobora kuhahurira. Ibyo bintu uko twabihanuye twarabonye ko batabyumvise byaratubabaje, ibyakurikiye mwarabibonye. Nico gituma n'ubu nyene twosubiramo ya mpanu tugasaba dushimitse abanyepolitike b'igihugu cacu bashira imbere umutima w'ibiganiro, ibiganiro by'ukuri bishobora gushika ku ngingo yubaka.
Umushinga ntahe Simbare asanga kuganira bitogorana mu gihe abanyepolitike babyiyemeje muri kahise.
Ndakunda kwibuka umwaka twamaze mu 2009 mu biganiro byari bifise intumbero yuko iki gihugu cacu cogira intwaro ishingiye ku nama n'ingingo, kandi byo zari zashizwe imbere n'abanyepolitiki cyane cyane bari ku ntwaro. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryari ryumvise rwose ko uyu mugambi ari mwiza, baraheza barawutangira uburyo bukomeye gushikaho ibyo biganiro byakwiye mu gihugu cyose mu byegeranyo byatanzwe abanyepolitike bari bagiye muri ibyo biganiro barahiye bati kuva ubu igihugu cyacu kizokwama kigendera ku biganiro bibyara inama n'ingingo nama rero nibaza yuko bacibuka ibyo bintu byatwaye uburyo bwinshi byamaze n'igihe kitari gito enda rero nidushira imbere ibiganiro ibiganiro atari byo guhendana cyangwa ibyo guhemana
mu byakanama kaoni gasaba inzego z'igihugu kandi harimo kunagura imigenderanire n'ibihugu bigenzi n'abafasha Burundi simbarabona ko nabyo nyene bitagoye
iriga baduhanura n'abantu batwifuriza ineza izi mpanuro ziva hirya no hino ntaco biturondera ko kindi nibatwanga benshi nabo igihugu cakeneye mu myaka iheze mbere baragifasha kiragira intambwe giteye umuntu agukebuye agutuma kwiyambika nta kwiteranya ntaco bitumarira na gitoyi nta kwiyugarana twiyugurure tubane neza nabandi bizofashe iterambere riramaje igihugu
nubwo akanama kaoni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi gafite byinshi kanegura kashima intererano y'inteko zo Burundi mu bikorwa byo kugarukana amahoro ku rwego rw'isi na Afrika gusa gasaba leta kubahiriza amasezerano ya ONU mu gutora abaja muri ibyo bikorwa Roger uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umuno tumwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Mugisagara cya Ngozi mu Burundi harangiye igikorwa cyo guhonja ikawa kugira abatora ikawa ya mbere irusha izindi kanovera ikawa yatwaye ikibanza cya mbere ituruka mu ntara ya Kayanza ibindi kuri inguru turabishyikizwa n'umunyeshyaka makuru w'ishuri rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze
Ikawa yatwaye umuzari muri iyi higanwa akaba ariyo mu ntara ya Kayanza bitasho bita Kiringo
ahani ku ihoteli de plateau iri mu gisagara cya Ngozi ahari ko habera ihiganwa ryo gutora ikawa ya mbere ya kanovera mu Burundi abahonje karuhariwe b'ikawa ku rwego mpuzamakungu 299 n'icyenda b'abarundi nibo bari bamaze indwi muri icyo gikorwa ikawa ivuye ku matonorero iri mu mike amajana 251 yarahongejwe mu bikombe bingana ibihumbi bibiri ikawa ituruka ku itonorero rya Kibingo muri komine n'intara ya Kayanza niyo yatwaye ikibanza cya mbere bita presidentiel Manirakiza Mariko aserukira iryo tonorero giye gukira isosiyete Greenco avuga ko bakoreje inguvu nyinshi kugira batware icyo kibanza
kugira turonke ikibanza cya mbere mu iriheganwa ubwa mbere tubikesha sosiyete yacu iturongoye kuko no mwaka hari hateganijwe ihiganwa bashyizeho intego cyangwa tuha intego tutegeze gukurikiza hama tukayikesha abakozi ba bakwiye tunorera ahadukorera tukongera tukayikesha abarinyi batuzaniye ikawa na cyane cyane abazanye izo kawa z'uno munsi utsinze kuko abari kawa kanaka z'umunsi umwe mu bisanzwe abarinyi bafise abantu babakurikirana mu gihe rero umuntu akurikirana umurimyi w'ikawa mu bisanzwe amwereka uburyo bwiza bwo kuntu yoronka ikawa ya kanovera kuko akanovera kava mu murima mu gipimo
ishyirahamwe ry'abanyamerika ase nibyo itunganya ibyo higanwa bise Cup of Excellence mu Burundi Nyirabampa Joseph aserukira urunani Senake ruhurikiyemo amashyirahamwe y'abarimyi b'ikawa mu Burundi arashima ubucuti bwavutse hagati y'abarimyi b'ikawa n'abakorera muri ico gisata kubera iryo higanwa aranashima ko ubwo bucuti bwatumye bashyira ingufu hamwe mu kuronderera akanovera ikawa y'u Burundi uwuserukira urunani rw'amashyirahamwe y'abarimyi mu Burundi asaba ko inyungu y'umurimyi yogaragara
ariko rero naho biruko twashaka gusaba yuko abarimyi b'ikawa boronswa akarusho kaboneka kajanye n'imvune umurimyi w'ikawa ashyiramwo kugira ngo ikawa nk'iyi y'akanovera iboneke natwe abarimyi b'ikawa twiyemeje kubandanya twitanga mu bikorwa byose byotuma umwimbu mwinshi w'ikawa uboneka n'akanovera kenshi kakiyongera mu gihugu cyacu cy'u Burundi
Kuri yomvo, umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema yasavye bene imitahe mu gisata cy'ikawa guha ikibanza gikwiye umurimyi.
Kwemera ko umurimyi w'ikawa ari we shingiro y'umuyimbo mu kumwama hafi mu bikorwa byose bijyanye no gukorera ico biterwa hamwe no kumuha igiciro gikwiye mu igurishwa ry'ikawa igishiye. Reka niyo mushoye mukunguka namwe nawe akabimenya mu kumuha icyo twita inyongera.
Uko ikawa igira amanota menshi mu Kanovera niko igurishwa amafaranga menshi y'agaciro. Umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi yanagabishije abazotuma amafaranga y'agaciro avuye mu ikawa y'u Burundi azimira.
Kwirinda gukorera mu rufunzo mu gushora no kugura ikawa bidakurikije amategeko cyangwa gushora ikawa amahera y'agaciro agahera hanze cyangwa akinjira mu buryo budakurikije amategeko. Ababikora n'abazobikora leta y'u Burundi izobihanganira.
Kuba kwidatunga b'abanyamahanga bakorera mu gisata cy'ikawa bitavye iryo higanwa, umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi yabasabye gushyira imitahe yabo no mu bindi bisata. Ku izina rya leta y'u Burundi, umushikiranganji Rurema yemeye ko bazokoroherezwa bisabye kare. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru. Abanyarwanda baba hanze y'igihugu batoye no munsi mu matora makuru y'igihugu cy'u Rwanda. Mu Burundi ni hamwe mu bibanza abanyarwanda batatoreyemo. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Burikaneza yahishikiye. Tukaba turi kumwe kuri telefone. Wiriwe Eloge?
Amahoro neza Fidel.
Ibintu byifashe gute kuri ambasade y'u Rwanda mu Burundi muri uyu mwanya?
Bimeze neza Fidel, nkuko bivuze hagati mu gisagara cya Bujumbura ku ibarabara ryitiriwe Congo. Hasanzwe hari ambasade y'abanyarwanda. Uko bimeze ibintu no kuvugana, hasanzwe abajejwe umutekano babiri barinda iyi ambasade. Nibo twavuganye bambwiye ko hari abanyarwanda kuzeje ku mugoroba n'uyu munsi bamye baza bazi ko bahava basanga.
Alo? Alo?
Ariko iyi ambasade
Umurongo wari ucitse ubandanye.
Ko ndavuga nti aba bagize umutekano twahahuriye bambwiye ko iyi ambasade kugeza yugaye hari abanyarwanda bamwe baza kugeza ku mugoroba n'uyu munsi bazi ko bagira amahirwe yo gutora, ariko ntibyakunze kuko n'abakoze muri iyi ambasade ubwabo kuvejo baragiye gutorera ikigati.
Nta mpamvu washoboye kumenya rero icyatumye bugara iyo ambasade?
Eka nta mpamvu nashoboye kumenya gushika ubu, kandi no ngaha ku bwinjiriro urabye nta n'igipapuro bamanutse.
Utubabarire, umurongo wa telefone umeze nabi. Iyi nkuru turayigaruka ko mu nyuma.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25, kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi kuva mu ntango z'indwi, abarundi barenga ijana bavuye mu bihugu byo mu mahanga birenga 25 bari mu bikorwa byo kwihereza ukuntu boterera muri antunga mu bikorwa by'iterambere mu Burundi. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Jafet Logenti, umukuru w'ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga, na Ildegard Niyonzima, umutegetsi mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire, hamwe na Ani Irakunda, umurundikazi aba muri Amerika ari muri ivyo bikorwa. reka dutangure dutega matwi Madame Hildegarde Niyonzima avuga ibyamushimishije muri ivyo bikogwa.
Ikintu cyabishimishije cyane mu inzego bizici mu mategeko bagasubiramo amategeko abagenga na règlement d'ordre intérieur. Hamikindi nyamukuru cyane cyadushimishije nuko bitavye ari benshi cyane kandi bakaza bafite igisharara n'imigambi itomoye yo gufasha igihugu cy'u Burundi.
Namwe mushya na Jafet, ikintu cya mbere cyabashimishije muri ibyo bikorwa niki?
Bitabiriye ibyo bikorwa baje bavuye mu mihingo ine y'isi yose kandi bikaboneka yuko baje babyishimiye kandi tukakigwa nk'abana bo muhira tukongera tukakorera hamwe. Ikindi nacu cyadushimishije ni ingene leta yatweretse yuko yitayeho cyane abarundi baba hanze.
Igomerekaje ni jambo kandi namwe ani hani mwavuye muri leta z'umwe za Amerika mwifatanya n'abandi, ikintu cyatumye mufata urugendo muri iki gihe abantu benshi bavuga ko mu Burundi umutekano utari wose niki?
Ikintu cyatumye tuza ino ni kubera twakumbuye cyakwamenya neza kandi twaryohewe ingene Uburundi buriko buradufata n'ingene batwakiriye.
Tugarutse kuri mwebwe mushya na Jafet, ikintu mwibaza ko iyo nama ivyo bikorwa bishobora kuba byararanguye niki?
Ye, dukorana na leta y'Uburundi mu bijanye na ya politique nationale y'Abarundi baba mu mahanga, tukaba twarashoboye kugera ku cyeranyo gikomeye cyane cy'ingene abarundi baba mu mahanga bokorana na leta itunganywa ry'ibikorwa bitandukanye. Ngo ikindi gikomeye nuko muri ico cegeranyo harimwo ingene abarundi baba mu mahanga Uburundi buzomenya nibihe bikorwa barangurira mu gihugu, nibande babirangura bafise ubuhinga nyabaki. Ibyo byose ni ibintu bitandukanye twashoboye gukora nako. Ubu rero tukaba turiko turarabira hamwe ingene ibyo ico cegeranyo coca mu itegeko leta yoshiraho kugira ngo tugire inkingi ishigikira ibyo ico cegeranyo.
Yego me madame Hildegarde Niyonzima, imigambi mubona ko ikwiye gushirwa mu ngiro mu maguru mashya mwihweje izayagiwe muri iyo nama ni ikihe, cyane cyane ku vyerekeye nk'ibintu bashobora kuba leta yaremereye abarundi bafite nk'imitahe bashobora gukoresha mu Burundi cyangwa bafise andi maproje bashobora gukorera? Yewe
ndize cyane rwose ko bigiye kuranguka vuba na bwangu kubera baje baserukiye umukuru w'igihugu mu kugura ivyo birori, reka n'umushikiranganji ni na Jeffrey Migendano y'ubundi n'ayandi makungu barabijeje n'ukuri ko bataco bazokora kugira ngo imigambi twihaye muri kino gihe kugira ngo izo ishyirwe mu ngiro. Ndizeye ko ahindwa ijya guherera ikizokurikira ari uko tushobora tutegura ayo mategeko kugira ngo tuyashikirize ababijejwe kugira ngo mu gihugu bashobore kuyemeza.
Namwe Jafet le gentil ndayishimiye abarundi baba hanze igihugu bose ntibabona co kimwe ivyo bikorwa biriko birarangurwa, hari ikintu co gukorwa kugira ngo abarundi bose bashire imbere inyungu z'igihugu eka babone kimwe bave mu bibazo vya politike baje gufasha mu guterera Burundi mu kubuteza imbere ni nk'iki?
Kubona ibintu cyo kimwe ico ni kimwe, gukora ibintu biteza imbere igihugu ico ni kindi. N'umukuru w'igihugu arakora agatorwa n'ibice runaka mugabo bose ntibashobora kumutorera icyarimwe. No muri diaspora rero si ngombwa yuko bose bashobora kubona ibintu cyo kimwe, ariko ni byiza yuko ababishoboye bashobora guterera intererano. Uno munsi rero bahaje ngaha abaserukira abandi kuko abarundi bose ntibari gushobora guhurira Bujumbura ngo baganirireho, ariko haje abitavye akamo, haje abaje baserukira abandi. Icyo tugiye gukora rero ni ukubumvisha yuko igikorwa twaje gukora ari igikorwa kirega, kandi nawe nibamara kubyumva bazabona yuko muri diaspora ntidukorera umugwi runaka, ntidukorera idini runaka, ntidukorera umugambwe runaka, dukorera uwo Murundi wese aba inyuma y'igihugu. Kandi amatwi adusumira nuko abenshi bamaze kubishima, naho hatabura umwongo utabura isato abo no mu muryango umuntu aravyara abana hakagira umwana umwe adatahura neza niko byama bigenda twebwe rero inshingano yacu no gushira abarundi hamwe baba mahanga tubereke yuko umugambi turiko turakorana na leta ari umugambi ubega ari umugambi w'iterambere ry'igihugu cyabo ari umugambi werekeye hajya ku gatumba bavuka werekeye uburyo bw'abarungika mu gihugu kugira ngo boroherezwe bashobore gukorana na leta bumvikana
ya mukorana gute no muhuza mu Burundi nawe nyene ashobora kuba afise amabanga yo kumvikanisha abarundi hari imigambi gukorana no muhuza mu Burundi mu amufise
umuhuza w'abarundi urabona ubu niho tugisingishira hamwe niho dushyiraho inzego inyuma y'imyaka ibiri inzego zidakora neza kubera ibibazo Burundi bwatsinyemo mugabo turamaze kuganira tumubwira yuko twifuza gutangura gukorana kugira ngo turabe yuko ibibazo bitandukanye biri mu gihugu no mu Barundi baba hanze naho bisangaho ni byiza cyane yuko dukorana n'inzego z'igihugu jewe ndakwemereye yuko mu minsi za tuzokorana neza n'umuhuza w'abarundi kugira ngo no mu Barundi baba muri diaspora umuhuza nawe ashobore kugira intererano aduterereye kugira ngo twese dusenyere ku mugozi umwe.
Madame Ani Irankunda ngarutse kuri mwebwe ikintu muri ivyo bikorwa gishobora kuba kitabashimishije ni ikihe ntawuvuga ko vyose vyagenze neza.
Yego ikintu mbona yuko bokorerako ni kubwira abandi benshi bari hanze ubu haje ibihugu ngira ngo 26 nibyo ni byinshi ariko ndazi yuko tubwiye abandi bantu benshi nabo boza bavuye ahandi hariya hanze.
Egome madame Hildegarde Niyonzima abarundi bitavye izo biganiro nkuko twabivuze ni bari ijana gatoyi ikintu cyokorwa n'ubushikanganje bwanyu kugira ngo nk'umwakoza abarundi bibaze bitabe ibyo bikorwa ari benshi gusoma gaho niki.
Ego murakoze twagerageje kuca mu buserukizi bwacu ariko kandi gishasha nuko twashyizeho ubuhingangukana bumenyi site web kugira ngo abarundi bazohore babona ubwo butumire cyangwa n'indi migambi myinshi tukimije gukorana na diaspora ntibamenyesha ko n'ubushikiranganje bugiye bw'iterambere ry'amakomine bari bwadusabye ngo tubahe amashyirahamwe y'abarundi baba mu mahanga kugira ngo nabo nyine baze kubera imigambi y'iterambere ikorerwa mu makomine kugira ngo nabo babahe ibyo dokuma irimo ayo migambi yose mu makomine kugira ngo bashobore gufasha urumva ibyo zose nizo twagize kugira ngo hariho na Twitter ya diaspora hariho na Facebook hakaba kandi n'itelefone umurongo abandi bari mu mahanga bashobora gutelefona ko ibibazo byabo bikishyurwa rero twa tubishyizeho ubuvuba nibaza ko ari intambwe ishemeye ko mu minsi ikurikira ibintu bizokoroha cyane mu buryo bw'ukutumatumana kw'amakuru hagati y'igihugu cy'u Burundi n'abarundi baba mu mahanga.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Sengiyumva. Sengiyumva mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Muri hehe Sengiyumva?
Ndi ngaha anye muri komine Mbuha mu gisagara cya Bujumbura.
Egome turiko tuvuga cyane cyane ku bikorwa byakoranije abarundi baba mu mahanga abo bita abo baba muri diaspora abo barundi rero bakaba ariko barihweza ukuntu boterera nabo nyine mu iterambere ry'u Burundi. Murasa ikibazo murasa icyumviro?
Egome ni byiza cyane kuko hariho ibisata byinshi bategereje mbere ndanze kubahamiriwe. Egome hanyuma hariho ibisata byinshi botereramwo urabona harimwo nk'ibice bimwe bimwe usanga abantu bari mu nzara itagira izina bobanza gutabara nk'uwo mugwi hama mu cyumviro cy'uwanjye bobanza gutabara bantaho nikora hama mu kindi cyumviro cy'uwanjye boshobora kurihira amashuri bamwe bamwe batishoboye icyo ni cyumviro cy'uwanjye hanyuma nkaca nibaza nti ndeko umugambi uzotangurira i Bujumbura canke uzotangurira ruguru nataka kulonga umuco kuri byonye ndashimye umwanya mu ntaye ku radio y'Amerika America murakoze cyane imana ibahezagire
murakoze senyumva namwe imana ibahezagire reka tuje ku mushana he Jafeta agire cavuze ku byo mushikirije
agize neza kubaza ikibazo cyiza cyane twebwe rero turi muri diaspora twagiye duhura n'ibibazo imbere yuko tuba abo turibo uno munsi kandi mukamuzi yuko tuva mu bihugu bitandukanye ari nako tuva mu makomine atandukanye no vuga hafi amakomine y'u Burundi bwose nta komine ushobora kujamo ngo uvure mu Burundi wo muri diaspora ico tubahimiriza rero n'ukuzana imigambi mu makomine baturukamwo kugira ngo ibe imigambi ifasha umunyagihugu muto muto ahenshi urakunda kubona yuko hariho amashyirahamwe azanye ibifungurwa aje gufasha abantu bagowe mugabo ntiyigere yiyumvira ejo bazogiki bakaronka uyu munsi mugabo ejo ntibahiyumvire rero twebwe muri diaspora turashyira ingufu cyane ku kugira imigambi iramba irama imara igihe kirekire igakura inzara mu gihugu niho rero uzosanga hariho abarundi benshi bafite imigambi mu gihugu n'imigambi yo kurima mesha kijambere imigambi yo korora kijambere ibyo ni ibintu bikomeye abarundi bagomba kumva yo kubigwanya inzara ikindi gikurikira izo mfashanyo zihuta ariko ravuga nazo ntitwazibagiye ariko kenshi usanga twebwe tutazifata nk'inyishu ku kibazo kiba kiri mu gihugu ku kibazo cy'inzara iyo tubonye inzara ihari turaba inyishu ishobora kumara igihe kirekire niho rero ubu niho tugitangura gupanga gukorana na leta kugira ngo tumenye ni hehe dushobora gukorana na leta ni hehe hakenewe ibyo ni ibintu bigomba gufata umwanya si ibintu dushobora guca twirukira ubwo nyene kuko twebwe dushaka inyishu ifata irama
Muri isanga ni ikiganiro cy'izirya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mugisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Imbere yuko dusozera ibiganiro byacu tumvise aka karirimbo akacuranzwe na Charlie afatanije na Nina na Big Farios kitwa Indolo.
Hey, Indolo. Charlie na Nina.
Kaza sinari meruse gutetesha jawe birirang nabindi bisana byo nani jonzonon kuko wabimaye nabivuga ngo nikuhari bivuga ni udahari nubwo bitera benshi mihari yeah yeah nabivuga ngo nikuhari bivuga ni udahari nubwo bitera benshi mihari
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC amakuru twari tubafitiye kuri isahani yagarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika dushimye engineer zifashije mu buhanga bw'ivyuma hamwe na Fazo yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro kuri mikoro ari kumwe na Fidel Yongabo turasezeye tubifuriza amahoro meza tubatumira kubandanya mu biganiro byacu bikurikira
kidogo cheka tena kidogo nione moyo wako eh Yeah.